kubera yuko twabigize dini kwasi ofisiyele rero twarandikiye ni petition nk'abarundi bari mahama kandi mahama twandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushasha yiruka gutoroka twatanze kopi muri leta y'u Rwanda minema twatanga kopi i Geneve tukishyize ku mail ya urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi barundi bose yego turi imico myinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagera abandi n'abandi bavuga bati twotaha kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu n'imwe rero twaguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turi imico myinshi aho usanga bahunze bica nk'ibiriya rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu nibaza ariko kubera yuko gukorekuta amadoneri hariko amajana gatanu na mirongo itatu n'umwe hariho n'abandi baguma bazana amadoneri bifuza yuko bashikiriza yuko bifuza gutaha twifuza ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda hasi abantu twifuza gutaha tugataha uburenganzira bwacu nibaza yuko bibyendetaye turanashimira n'u Rwanda nyine rwadufashe neza rwaduhaye ibikwiye ariko iyo hageze ko umuntu ashaka gutaha aba ari uburenganzira bwiwe ni muri iyo ntumbero twabuze tutireho kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyapolitike bamwe bamwe usanga bavugira abarundi kubera inyungu zabo tabatiyo hageze ko natwe tuvaze tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo uburyo umutekano uba mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute nibaza ko mu guhunga twahunze icyo nakwita krize politike yari mu gihugu ya manda ya gatatu hanyuma nibaza yuko byarabandanije haba isuzuma populaire haba insurrection ariko nibaza yuko icyatumye n'umunsi turi ngaha gisa n'icyaheze kandi niyo tubajije bamwe muri wacu twashyize mu gihugu batubwiye ati ibintu nituze n'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga disipline mu banyagihugu aricyo gituma rero nta mpamvu n'imwe n'umunsi tutotaha mu gihugu cyacu ariko ntibibujije yuko hari bamwe babona yuko hakiri intambamyi baba baragumye ngaha mu kurindira yuko n'abanyine babona yuko batashye bazokubahiriza oya nibaza yuko nyakubahwa munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko hari abazokritika yuko hari abadede babinyegejemo ariko nibaza ko n'abadede nabo nyene n'abarundi nibaza ko ata muntu n'umwe mu bari ngaha yova ko azotaha ari uko abadede bavuye mu gihugu icyo ntigishoboka nibaza yuko abona abantu usanga batagira akarangamutima k'u Burundi abasenze FDD n'abarundi bene wacu nibaza ko n'abakeneye impinduka hari undi impinduka z'abantu bahunze gusa nibaza ko hari undi impinduka z'abarundi bose kandi ikindi nacyo ariko na vice yatowe mu Burundi ntacyo bamwagiriza umuntu kwiyumva nk'uko ashaka gutaha n'uburenganzira bwe kuba umudede cyangwa utaba ubundi icyiteze mu rutano kuba umurundi gusumba ibindi byose.